Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika, makuru tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikoro muri kumwe na Jean Fidèle Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Tubanye mu muhanda ari imirambo guza n'abamedari bapfuye ntabwo mbizi nanjye nari mfite ubwoba.
Bose barapfuye ni njyewe ugerageje kuba nakweguka ariko no mu bwenge ntabwo ndaba umuntu neza.
Abo ni bamwe mu barokotse impanuka y'imodoka yabereye mu gisagara cya Kigali mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ari mu birori byo gusezera Mohamed Ali no ku ngaruka mbi kuva k'Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byogira ku gihugu cy'Ubwongereza n'akarere k'umuryango w'Uburaya. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino rero twabateguriye. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baririmba izina rya Ali batonze ku mabarabara uno munsi wa gatanu mu gisagara cya Louisville c'amavuko ya Mohamed Ali, umunyayisilamu w'umunyamerika akomeye cyane kugira bamusezere. Mohamed Ali yitavye Imana ku munsi wa gatanu w'indwi iheze afise imyaka 74. Isandugu irimo ikiziga ciwe yacishijwe mu bibanza bifise insiguro ikomeye ku buzima bwa Mohamed Ali imbere y'uko urugendo rurangirira ku kaburi kitwa Cave Hill Cemetery ahaza gushingurwa mu birori by'inshuti n'abagenzi bo hafi. Mu bari batwaye isandugu irimo ikiziga ciwe barimwo Lennox Lewis yigeze kuba ari we wa mbere ku isi mu rukino rw'ingumu na Will Smith umukinyi wa sinema yagenywe kuronka agashimwe ka Oscar muri filme aho yakinye Mohamed Ali. Ibirori byo kwibuka no gusezera Mohamed Ali bizakwerekanwa kuri televiziyo bizakubera mu kibanza c'inkino mu gisagara ca Louisville igihe c'isaha 8 zo kumutaga mu masaha yaho. Bill Clinton yigeze kuba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Bill Kristol yagize gutwenza abantu mwuga baraza gushikiriza amajambo yo kwibuka no gusezera Mohamed Ali. Umuhanuzi mukuru wa President Obama Valerie Jarrett araza gusoma ikete rya President Obama. Perezida Obama aza kugumi Washington DC ahaza kuba ari mu birori by'umwana wiwe w'umukobwa Maria yarangije amashure yisumbuye. Abategetsi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye ibiganiro na bagenzi babo bo mu gihugu cya Pakistani uno munsi ku wa gatanu. Baganiye ku bibazo biri mu gitero c'indege itagira umudereva giherutse kugigwa cyahitanye umutegetsi mukuru w'abatalibani muri Afghanistani. Icyo gitero cyabereye muri Pakistan. Ivyo vyatumye imigenderanire itari isanzwe yifashe neza hagati ya Amerika na Pakistan itosekara kurushiriza. Umuhanuzi w'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan ku bibazo vyerekeye amahanga Sartaj Aziz niwe ayoboye abaserukira Pakistani. Umugwi w'abaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimwo Peter Lavoie umuyobozi mukuru ku vyerekeye Afghanistan na Pakistan mu rwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Richard Olson intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistani na Pakistani. Umuhanuzi w'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan Sartaj Aziz yashikirije ubutumwa bukomeye bwa Amerika ku gitero c'indege itagira umudereva cabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu bitarenze gusa ku bwigenge bw'igihugu ca Pakistan ko vyarenze kandi no ku ngingo z'amasezerano y'ishyirahamwe ONU amenyesha kandi ko icyo gitero carenze ku migenderanire hagati ya Amerika na Pakistani. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yemeje uruhara rukomeye kurushiriza rw'igisirikare cya Amerika muri Afghanistan rugenewe gufasha inteko zaho kugwanya abatalibani. Umugambi mushasha wakurikiye impari z'amaze amezi worekurira iyongerezwa ry'ibitero by'indege z'ingwano ku batalibani igihe bizoba bikenewe. Ivyo kandi bizokorohereza igikorwa c'inteko za Amerika kukugene zikorana n'inteko z'igihugu ca Afghanistan. Umugambi nturimwo inteko zigwanira ku butaka. Iyo ngingo izosubira gutegekanya gushasha uruhara rw'inteko za Amerika muri Afghanistan. Ivyo inyuma y'ikiringo kirenga umwaka inteko zijejwe kurwana zo mu mahanga zirangije ibikorwa vyazo muri Afghanistan. Bibaye kandi amezi atandatu imbere y'uko inteko 9,800 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan zigabanywa gushika ku nteko 5,000. Ingingo Perezida Obama yasabye ko ija mu ngiro mu mwaka w'2017. Amatora yerekeye ivy'uko Ubwongereza bwova mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yogira ingaruka mbi ku Bwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega w'Ubudagi. Amenyesha ko ivyo bishobora gutuma haba amareferandum nk'ayo mu bindi bihugu. Avuga ko vyoba ari igitangaro hamwe kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ku Bwongereza bitogira ingaruka mbi. hamwe abongereza bohitamwa kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi muri referendum yo kwitariki 2023 z'ukwezi kwa gatandatu ico gihugu n'ico bakifisikikigira uburenganzira ku isoko rusange ry'umuryango w'ibihugu by'Uburayi nabongereza bohitamwa kuguma mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi referendum itegekanijwe ngo niki kimenyetso cuko abongereza batanezewe bwikwinda abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bato kwihoza. Radio Sud America I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda I programme ibiganiro byacu tubibashikirize imyisi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Radio America kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudashikira muciye kuri adresse yacu ya email radio@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri we akaburungu radio ya chuveo a akaburungu com. Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu mu gisagara cya Kigali habereye impanuka ikomeye yahise ihitana abantu indwi ikomeretsa abandi icyenda. Umuvugizi w'igipolisi gishinzwe umutekano wo mu mabarabara Superintendent Jean-Marie Vianney Ndushabandi yemereye Ijwi rya Amerika ko ayo makuru ariyo. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Byari bitoroshye mu mujyi wa Kigali hazwi nka Kicukiro Centre mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu hagati ya saa yine n'igice na saa tanu ubwo ikamyo yo mu bwoko bwa Benz yari yikoreye umucanga iwuvanye za Bugesera yagongaga abantu n'ibinyabiziga aho Kicukiro Centre mu karere ka Kicukiro n'ubundi hakunze kuranga urujya n'uruza rw'abantu bamwe baba batega bisi berekeza mu bice bitandukanye by'igihugu. Byari kandi amarira avanze n'agahinda ku barokotse impanuka n'abahaburiye ababo.
Imodoka yaje yirukanka kumva ikintu giturikiye hariya tureba dusanga ni ikimodoka kigenda nk'umuyaga kirukanka tugiye kubona tubona igenda igonga abantu bose nako tudaduhaguka turirukanka pfiriya noneho tubona isi ikomeza tudatwongera dusamuka atkumva abantu bintu biri abantu bari kuvuza induru abantu bapfuye ndubanye mu muhanda ari mirambo guzana abamedare bapfuye ntago mbeze nanye nari mfite ubwoba
njyewe narindi kuva ku karere ka Kicukiro manuka numva igihoni kiravuze imodoka imanuka y'igikamyo ubwo mbonye imanuka mbonye ikimanuka moto mita nyohereza muri kwasiteri zari zihagaze ku murongo ubwo abari imbere yanjye bose batagerageje guta umuhanda bose barapfuye ni njye ugerageje kuba nakweguka ariko no mu bwenge ntago ndaba umuntu neza.
Ubwo twateguraga iyi nkuru umuvugizi wa polisi ishinzwe umutekano mu muhanda Superintendent Jean-Marie Vianney Ndushabandi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyi mpanuka yatewe n'ikamyo yabuze feri itangira kugonga abantu n'ibinyabiziga. Umuvugizi wa polisi yemereye Ijwi ry'Amerika ko iyi mpanuka yahise ihitana abantu barindwi abandi icyenda barakomereka naho ibinyabiziga 12 nabyo birahangirikira. Kuva ubwo polisi yahise ifunga umuhanda wabereye impanuka. Polisi yagaragaye yari ikora isuku muri uwo muhanda wari wuzuyemo amaraso ku buryo nyuma ya saa sita umuhanda wari umaze kuba nyabagendwa. Umuvugizi wa polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda Superintendent Ndushabandi yatangarije Ijwi rya Amerika ko abandi bantu icyenda bakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bikuru bya kaminuza biri Kigali CHUK kandi ko bari kwitabwaho n'abaganga. Icyakora biboneye iby'iyi mpanuka ikibabo baravuga ko imibare y'abapfuye ishobora kwiyongera kuko harimo n'abakomeretse bikabije. Mu binyabiziga byahangirikiye birimo bisi ya kampani Royal Express itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, ya KBS Express, amataxi voiture ndetse n'amamoto. Impanuka nk'izi zihitana abantu benshi cyarimwe zaherukaga kumvikana mu myaka ibiri ishize. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. ikiganiro jo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuze mu Burundi ahishyira hamwe gigenga Parsem rihamagarira ibiro by'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu gutunganya inama rukokoma yo kwiga ukuntu amafaranga yagenewe amakomine atonyonyezwa. Iryo shyirahamwe risaba kandi ko amakomine yoronswa ububasha bwo kurondera abahinga bamenyereye gutunganya imigambi kugira amafaranga ashikira abanyagihugu. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eloge Wirikaneza.
Ishyirahamwe Parsem rihamagarira abanyagihugu guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira ngo babashe kwiterambere rirama, rimenyesha ko umugambi wo kuronsa amakomini miliyoni 500 imwe imwe ari ikintu ciza rwose. Umukuru w'iryo shyirahamwe asigura ko ushaka kugwanya ubukene neza akora imigambi ituma amafaranga asubira ku banyagihugu bo ku mitumba. Ariko rero gushika ubu iryo shyirahamwe rirabona intambamye nyamukuru zigara kuri zitanu zituma uwo mugambi udashika kwihangira leta yihaye. Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parsem.
Ubwa mbere nuko amafaranga aboneka, kuko amafaranga imiliyoni 500 ku ikomine ku makomine ashika hafi 120 urumva ko ari miliyaridi 60. Ahategeza ko ingufu nyinshi kugira amafaranga aboneke turabye ko n'ibyifashanyo byahagaze. Cya kabiri n'ubushobozi bw'amakomine butegeza gutegurwa, kuko amakomine utayateguye by'abahinga bakurikirana amaproje bimwe bya evaluation n'amasoko atangwa abakozi bakorera ku makomine ubushobozi bashoboye zinge za konabiriti ngene bigenda. Icya gatatu ni ingendo y'abakadire bo hejuru usanga bituma ugukurikirana ibyo bintu bigwana, kusanga ubushikiranganywe bwinjiranamo mwese agashaka gukwega kugira ari bikontorore bijiwe. Cya kane ni ibintu by'igiturire no kudahana mu gihugu, rero igituriko kirira. Icya gatanu nuko abanyagihugu badashigwamo bikwiye, ico bita implication citoyenne. Abanyagihugu bategeza kuza baramya ayo mafaranga yatse mu 10 bakayakurikirana, kuko amahera yavuye muri bo niyo demokrasi y'urugishingiro n'urujyayo. Nuko umunyagihugu ibyo bintu bimwe kandi akabyikurikiranira wenyine, nyimba ari gitarugwa, nyimba ari ishuri, nyimba bakabyibonera yuko cyubatswe ku rugero kitaje gisambuka bukeye.
Kugira ngo izo ntambamyi zose zive mu nzira, umukuru w'ishyirahamwe Parsem asaba ko hoba inama rukokoma ihurikiyemo abo vyega bose. Ahanura ko iyo nama yotunganywa n'ibiro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu bisanzwe biriya ibibazo by'ubutunzi n'itunganywa ry'amafaranga mu gihugu.
Harakwiye kuba inama yihuta yocihuza bo biraba byose, harimo ubushyirangano n'ibiga cya leta yemeza neza ko amafaranga ashobora kuba hari bw'iterambere ry'amakomine, ubw'intwari hagati mu gihugu, ubw'intwari bereye naho bastantere n'icyo kigafonike n'abashinga amateka bashaka bakabatumira na societe civile amashyirahamwe nyinshi akwikurikirana tukajamo kugira abanyagihugu bose bashobore kumva ibyo bintu ingene bishobora kuzobagaruka. Hanyuma tukaza kwicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, ibiro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ari byo jasi yo coordination. Iyo nama ikaba yihuta kugira inzitizi zose n'ibiti bivugigwe ahabona, kuko n'amafaranga menshi gihe yoja neza agashikira umunyagihugu yotangura gukura ubukene mu bintu bimwe bimwe, kuko bigenze neza tukavuga tuti mwaka uza kumbura umuntu yokongereye cyane n'ifashanyo bashaka kuyita, bavuga tuti ifashanyo kugira ishikira abanyagihugu neza, reka tuyitishe muri bya bigega yafunika amateje mu makomine kugira ubukene butangure kuva abanyagihugu, ahuko amahera y'Amerika arahera hejuru agabanganirwa hejuru, ugasanga nk'izo miliyari zisohotse atakiraje, ugasanga ziriko zubaka yandi mazu yandi makarti ntizishike umunyagihugu hasi, kandi ugasanga ntacamya ntawuhanwa ntawugira iki.
Mu minsi iheze ibiro by'inama nkenguzamateka byasavye ko imiliyoni 500 z'amarundi zagenewe amakomine ku mwaka zoba zirahagaritswe gutangwa. Imvo zatangwa nuko ngo hibonekejemwo itunganywa nabi mu itangwa ry'amasoko y'imigambi y'iterambere. Umugambi watunzwe agatoke kurusha iyindi niyubakwa ry'amashuri y'imyuga. Umushikiranganji w'iterambere ry'amakomine ico gihe yarahumurije ko hari umugwi w'abahinga washizweho mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo muri ico gisata. Jean d'Arc Kagayo.
Uno munsi umugwi warashizweho urimwo abahinga bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, urimwo abahinga bo mu kigofoni, hariho abahinga bo muri ubushikiranganji nyene ndetse na foni kiri muri ubushikiranganji, hari n'abahinga bo mu batunganya amasoko n'abahinga bo mu shikiranganje buraba ivyintwari bereye kugira bose hamwe baraba yo masoko ya domwe kurutoke ingene yatunganije guhera ku ntango uko arafise ingene atunganywa guhera mu makomine bene imigambi nibo batunganya ayo masoko kandi nibaza yuko inzego zose yabari ugwego ugwinama nkengu za mateka ugwego gwibiro vy'umukuru w'igihugu ahanga muri ubushikiranganje dusanzwe tuna jejwe igiterambere ry'amakomine twese dusenyera ku mugombo z'umwe twifuza yuko iyo migambi yoranguka
ku itariki ya 25 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015 president Nkurunziza yimikaba mu stanteri ku mugaragaro mu ntara ya Gitega yari yemereye amakomine yose 1,500,000 z'amarundi agenewe imigambi y'iterambere yotegerejwe gutangwa ku mwaka gushika mu mwaka w'2020. Aya mafaranga kandi ni kimwe mu vya president Nkurunziza yari yemeye mu gihe cyo kwiyamamaza, ariko umukuru w'igihugu yari yagabishije abarongoye amakomine yagize ati aya mafaranga mutegerezwa kuyakoresha neza kugira ngo amakori y'abanyagihugu ntapfe ubusa. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inyuma yaho umushikiranganje w'u Rwanda jejwe imigenderanire n'ibindi bihugu Louise Mushiki wabo amenyeshereje ko u Rwanda ruriko ruraganira n'ibindi bihugu kugira ibi bishoboye vyakira impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda. Uwo mugambi impunzi ntizi wumva kumwe arabashaka kwisubira iri Burundi mu gihe amahoro yoboneka n'abandi wo bari umunezero ntangere mu gihe boja mu bindi bihugu benshi bakibaza ko bazoje iburayi. Bari kuri mikro na n'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Ndi mu bantu bifuza gusubira mu Burundi n'igihugu cyacu hakiri kare, ariko hano icyo kibazo abantu ntibakibona kumwe. Ariko kwika abantu bifuza kugenda iburayo mu buryo bwose bushoboka.
Mu nkambi ho bari bazi ko ari umugambi buca ujya mu ngiro, ku buryo bamwe hariho n'abari bamaze kugurisha ibyabo bazi ngo buca bagenda. Rimwe na rimwe byaranateye n'icyuka aho bibaza ko hoba hariho nka bamwe mu ndongozi bo bari bo bababereye intambamye kugira bagende. Uko bo byakira rero hamwe byo bari bishoboka kuri benshi n'umunezero.
Watangiye kusabira abarundi buhungiro hanze arahari, hanyuma hakiye haza ministre nga mu nkambi arabivuga. Tutatuvyakira abarundi uko twavyumvise turashima, twarashimiye ingene badusaba ibungiro hanze, kuko urabona mu barundi turi ngaha umwese afise uko yaje arashobora gutaha n'utashobora gutaha kumva n'ivyo yakoze mu Burundi cyangwa ivyo yihagiriza wenye mu Burundi. Twe nitwaronga ibyo bihugu bikemera yuko bo kwakira abarundi hanze bakabatwara tuzoshima cyane.
Kubwanje igihe vyokunda nibaza ko novyakira neza, novyakira neza gusumba, kuko aho turi hafi y'igihugu twavuyemo kandi umutekano wacu naho tuvuga ko ari wose ntihabuze mutunenge. Umva tuguma tugira ubwo tuvuga ati harashaka kuvaho babiri cyangwa batatu bova muri kiya gihugu baje kutudurumbanya. Kandi rero kuri ico na banyene kubisaba nuko babonye yuko nutwo tuntu duto tutunenge bashaka kwinjira baje kutudurumbanya, kandi mbona yuko byoba byiza kuneza impunzi yariyo yose yo biri ngaha imahama.
Je mu gihe byokunda no byakira neza ko aha mu Rwanda hari bintu navyo bitatu nezereza mu bijanye n'ibintu bijanye ifungurwa n'ibindi no mutekano, kuko mu bihugu iwacu twagiye duhunga tuvamo twagiye duhunga ibiringo cy'umukuru w'igihugu bagiye barengako ndibaza nino mu Rwanda navyo birashobora kuba byose, kandi navyo turafise impungenge kubera ibyo twagiye duhunga mu Burundi bishobora no gushikira n'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kera ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibereri.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Ihiganwa ry'igikombe c'ibihugu vyo mu karere k'Uburayi riratangura kuri uyu mugoroba mu gihugu c'u France. Iryo higanwa rizomara ukwezi, rihuza ibihugu 24. Mugenzi wacu Etienne Karekezi aravugana na Jean-Claude Munyandinda, umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akurikirana inkino mu Rwanda.
Mu Burayi, mu Bufaransa, muri weekend guhera kuri wa gatanu, ibihugu by'ibihangange kuri umugabane biratangira irushanwa igikombe cy'Uburayi cy'ibihugu cy'uyu mwaka. Jean-Claude, kuba twumva muri make irushanwa mu rwego rw'isi riteye rite?
Nk'uko bivuze koko ni irushanwa rikomeye cyane, irushanwa rihuza amakipe bihangange. Ubundi abanyaburayi bakunda kujya bavuga ko umupira ari umuco wabo, bakavuga bati umupira w'Iburayi urakomeye kurusha uwahandi wose ku isi. Iyo rero ibihangange nk'ibi ngibi bigiye guhura ahantu hamwe bisekurana, kiba ari igikorwa gikomeye cyane, cyane cyane ko haba hari amazina akomeye asanzwe mu mupira w'amaguru. Banavuga bati twebwe ibyo dusanzwe twerekana mu mashampiyona y'ibihugu byacu, noneho tugiye kubyerekana nk'ibihugu kugira ngo duhige ubutwari, twereke isi yose ni bande bakomeye mu Rwanda rw'umupira w'amaguru. Aho niho bitaza korohera kuko amakipe arakomeye kandi arahari, n'abakinnyi b'ibihangange nabo barahari, bivuze ngo haracuwambaye. Irushanwa rero nk'uko warubimbajije ni irushanwa rikomeye, ngira ngo wenda ukuyeho irushanwa ry'igikombe cy'isi, kuko irushanwa ry'igikombe cy'isi ryo riba riri ku rwego ruhambaye rihuza isi yose. Irushanwa naryo hari benshi badatinya kuryita kwa irushanwa rya kabiri mu marushanwa mpuzamahanga y'umupira w'amaguru.
Akarusho k'uyu mwaka wabwira abatwumva na Kahe Jean-Claude?
Akarusho nta kandi nuko amakipe asanzwe ari bikonyozi, amakipe asanzwe atinyitse ku bugane burayi hafi ya yose arahari. Ahangaha twavuga nk'Ufaransa nyirizina, ku Ufaransa nibwo bugiye kwakira ino rushanwa. Usanzwe uziko nyine Abafaransa bakunda umupira, Abafaransa iyo bakina iwabo baba bihagazeho. Itangazamakuru ryahagurutse, abaturage bahagurutse bavuga bati reka twogeze ikipe yabo, reka twogeze ikipe yacu. Kandi koko byagiye bigaragara mu marushanwa agiye anyuranye bagiye bategura, bagendaga bayitwaramo neza. Ufaransa rero kubera icyo twakwita wenda home advantage cyangwa se kuba bafite akarusho, kuko bari iwabo bashaka kuzitwara neza bakamera nka ya nkoko iri iwabo ishonda umukara. Ariko ntabwo ari Ufaransa gusa, hari amakipe akomeye, hari Ubudage. Ubudage uziko ni igihugu nacyo gihanganye mu mupira w'amaguru. Hari Espagne ifite iki gikombe cy'ubushize, hari amakipe nk'Ubutaliyani, hari ikipe nk'Ubwongereza. Wenda Bwongereza ntabwo akunze kwigaragaza neza mu mikino ikomeye mpuzamahanga nk'igikombe cy'isi, bakunze kuviramo hakiri kare. Nko muri Euro naho nta bigwi binini bafite, ariko rero bo bakomeza n'ubundi bikomanga ku gatuza bavuga ko umupira ari umuco wabo. Ubu rero n'amakipe akomeye, ubwo rero navugaga ko ari ibihangange ku rwego rw'ibihugu bwabyo, ariko ntitwibagize ko hari n'amazina ku giti cyayo y'abakinnyi ku giti cyayo. Ahangaha twatanga nk'urugero nk'umukinnyi Zlatan Ibrahimovic, umukinnyi wa Suede, umukinnyi uzwi ku rwego rw'isi. Nubwo wenda ikipe itari ku ruhando rw'amakipe wenda yahabwa amahirwe ya mbere yo gutwara igikombe, ariko izina rye riraremereye n'izina riribyibushye. Tukongeraho n'uyu nguyu Cristiano Ronaldo w'ikipe y'igihugu ya Portugal. Portugal ntabwo ari ikipe umuntu yavuga ko ikomeye cyane, ariko izina rya Cristiano Ronaldo rifite icyo rivuze. Ni ukuvuga ko niwe wikoreye umutwaro wa Portugal, bivuze ngo ni ibice bibiri. Hari amakipe ubwayo asanzwe afite izina ribyibushye, akaba n'abakinnyi ubwabo basanzwe ari bihangange ku rwego rw'isi.
Ni byiza gukomoza ku bigwi bya buri kipe n'abakinnyi b'imena bari muri irushanwa. Jean-Claude, kuba twumva na none urebye ingufu cyangwa se intege nke za buri kipe, ikipe yahabwa amahirwe mu irushanwa nk'iri ni iyihe?
Ku bwanjye amakipe navuga ko nkane, amakipe nkane nshobora gushyira imbere, nkavuga nti aya ngaya bidahindutse cyangwa se bigenze uko abantu baba babitekereza ashobora kwitwara neza akaba yagira nibura ku mukino wa nyuma ndetse n'igikombe akaba yacyegukana. Twavuga nk'Ubufaransa kuko buri wabwo ibi byonyine hari ikintu, hari nka pourcentage cyangwa se ijanisha ry'amanota yakwiyongeraho ku mahirwe, kubera ko nyine byagiye bigaragara imikino bagiye bakira bagiye bayitwaramo neza. Ingufu zo kuba bari iwabo izo umuntu yazivuga. Indi kipe umuntu yavuga ni ikipe ya Espagne isanzwe ifite n'iki gikombe, bivuze ko nayo izajya igiye kukidefanda cyangwa se kugihagararaho, n'abakinnyi bakomeye irabafite. Ni ukuvuga ko izajyayo yumva ko ibyo yakoze mu minsi ishize ishobora kongera ikabisubiramo. Akaza Abadage, buriya Abadage n'abantu bari combative cyangwa n'abantu bahatana kugeza ku munota wa nyuma, abo ngabo umuntu yabavuga. Umuntu akongeraho n'ibihugu rero bisanzwe bizwi ko bikomeye nka nk'Ubutaliyani. Ubutaliyani ni ikipe nayo iyo uruhando nk'uru nguru rw'Iburayi cyangwa se no ku rwego rw'isi, iyo amakipe yakiditse ushobora kuvuga uti Ubutaliyani bushobora kugira uburyo bwitwaramo neza. Ariko ibi ngibi ni ku rupapuro, tuba tuvuga ku rupapuro, ariko ukuri kwa mu kibuga hari amakipe ashobora kugira atya, agatungurana akaba yakwitwara neza ariko muri aya ne narimvuze imwe ishobora kugira icyo ikazamura igikombe cy'Uburayi mu mwaka wa 2016.
Ndagushimiye cyane Jean-Claude Munyandinda ni umunyamakuru mugenzi wacu akorera Ijwi ry'Amerika mu Rwanda akurikirana cyane siporo imikino ndetse n'imyidagaduro ku buryo bwihariye.
Murakoze cyane ramwe ikindi.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baririmba izina rya Ali batonze ku mabarabara uno munsi kuwa gatanu mu gisagara cya Louisville c'amavuko ya Muhammad Ali umunya-Islam w'umunyamerika akomeye cyane kugira bamusezere. Muhammad Ali yitavye Imana ku munsi wa gatanu w'indwi iheze afise imyaka 74. Isandugu irimo ikiziga ciwe yacishijwe mu bibanza bifite insiguro ikomeye ku buzima bwa Muhammad Ali imbere yuko urugendo rurangirira ku kaburi kitwa Cave Hill Cemetery ahaza gushingurwa mu birori by'inshuti n'abagenzi bo hafi. Abari batwaye isandugu irimo ikiziga ca Muhammad Ali barimo Lennox Lewis yigeze kuba ariwe wa mbere ku isi mu rukino rw'ingumu na Will Smith umukinnyi wa sinema yagenywe kuronka agashimwe ka Oscar muri filime aho yakinye Muhammad Ali. Ibirori byo kwibuka no gusezera Muhammad Ali biza kwerekanwa kuri televiziyo biza kubera mu kibanza c'inkino mu gisagara cha Louisville igihe c'isaha 8 ezo kumutaga mu masaha yaho. Abategetsi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye ibiganiro na bagenzi babo mu gihugu cha Pakistani uno munsi kuwa gatanu. Baganiye ku bibazo birimo igitero c'indege itagira umudereva giherutse kugigwa cahitanye umutegetsi mukuru w'abatalibani muri Afghanistan. Icyo gitero cabereye muri Pakistan. Ivyo vyatumye imigenderanire itari isanzwe yifashe neza hagati ya Amerika na Pakistani itose karakurushiriza. Umuhanuzi umushikiranganje wa mbere wa Pakistan ku bibazo vyerekeye amahanga Sartaj Aziz ni we yoboye abaserukira Pakistan. Umurwi w'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimwo Pierre Lavoie umuyobozi mukuru ku vyerekeye Afghanistan na Pakistan mu rwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihe harimo na Richard Olson intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan na Pakistan. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yemeje uruhara rukomeye kurushiriza rw'igisirikare cya Amerika muri Afghanistan rugenewe gufasha inteko zaho kugwanya abataliban. Mugambi mushasha wakurikiye impari zamaze amezi warekurira ivyongerezwa ry'ibitero vy'indege z'ingwano ku bataliban igihe vyoba bikenewe. Amatora yerekeye ivyo kubwongereza bwova mu muryango w'umwe bw'Uburayi yogira ingaruka mbi kubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega w'Ubudagi amenyesha ko ivyo bishobora gutuma haba amareferendum nk'ayo mu bindi bihugu. Avuga ko vyoba ari igitangaro hamwe kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi kubwongereza bitogira ingaruka mbi hamwe abongereza bohitamwo kuva mu muryango w'Uburayi muri referendum yo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Ico gihugu nico bakigifise uburenganzira ku isoko rusange ry'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Shuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo washize hamwe ibi biganiro n'ifatu Alimas Kalala. Ndabifurije mwese kugira umugoroba mwiza ndabatumira no kubandanya gukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.